radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezweho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, turahera muri Afrika. Abandi 9 bagizwe ahanini n'abajeje umutekano muri Somalia barishwe mu gitero gikekwa kuba ibombe y'umwiyahuzi ku murwa mukuru Mogadishu ejo ku munsi wa kabiri. Igipolisi cyavuze ko icyo gitero cyabereye hafi bariyeri ikunda kuba iriko abajeje umutekano. Igipolisi kivuga kandi ko amatohoza za yaratanguye ariko ngo gushika ubu bigaragara ko ari umwiyahuzi yakoze icyo gitero. Abajeje umutekano batandatu barahasize ubuzima hamwe n'abasivile batatu abandi 11 barakomereka. Umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab ushimikiye kuri Al-Qaeda wamaze kwemanga ko ari wakoze icyo gitero. Umushikiranganji wa mbere wa Haiti Ariel Henry ejo ku munsi wa kabiri yarahagaritse mu mabanga umushikiriza manza mukuru yariko amegeka ko ibyaha byo kuba ari mu bakekwa kwica Perezida Jovenel Moise. Uru rupfu rwatumye igihugu kijya mu ruhagarara rushingiye kuri politike. Moise yishwe arashwe ku itariki 7 y'ukwezi kw'indwi nyene igihe abicanyi binjira mu nzu yiwe ku murwa mukuru Paul O'Prince. Umushikiriza manza akuwe Bedford Claude yavuze mu ndwi iheze ko hari amatelefone yumvirijwe yerekanye ko umushikiranganji wa mbere Henry yavuganye kuri telefone kabiri n'umugabo avuga ko yari ku mutwe wabishe Moise mu ijoro iryo bara ryabereye ko. Umushikiriza manza mukuru wa Haiti akuwe ejo kuwa kabiri yari yasabye umucamanza gukurikirana umushikiranganji wa mbere Ariel Henry ku rupfu rwa perezida, yongera asaba abategetsi kumubuza kuva mu gihugu. Hanze ya Afrika hari ibimenyetso birushiriza kugwirirana kw'abanywanyi b'imihari y'iterabwoba Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu bariko berekeza amaso yo kuzogira amacumbi muri Afghanistani kuva aho Talibani bafatiye ubutegetsi mu kwezi guheze. Raporo z'ibanze zasohowe mu ndwi iheze zerekanye ko ibiganiro hagati y'iyo mihari y'iterabwoba byiyongereye aho bagaragaza ko bifuza kuja muri Afghanistani. Ariko umutegetsi mu iperereza rya Leta Zunze za Amerika yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko bamwe baza bamaze gutangura urwo rugendo berekeza muri Afghanistan. Icegera cy'umuyobozi w'ikigo cya Amerika kijejwe iperereza CIA David Cohen yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko hariho ibimenyetso bya bamwe mu ba Al-Qaeda bariko berekeza muri Afghanistan. Yavuze kandi ko amakungu atabaye maso Al-Qaeda ishobora gusubira kwisuganya mu mwaka umwe. Ibindi bigo by'iperereza ku isi bifite amakenga ko abategetsi bakuru ba Al-Qaeda ubu baba muri Irani nka Saif al-Adel umukomanda wo ku rwego rwa kabiri nawe nyine atankeka azoja muri Afghanistan. Mu karere ko mu buseruko bwo hagati abanyepalestina bashika 1,400 bafungiwe muri Israeli bategekanya kuja mu myiyerekano yo kwicisha inzara biyamiriza uburyo bafunzwemo kuva hatorotse abanyororo 6 mu ndwi iheze. Ubutegetsi bwa Palestina bwabivuze ejo ku munsi wa kabiri. Kuva hatorotse abo banyororo 6 mu ibohero ricungerewe cyane mu buraruko bwa Israeli ku itariki ya 6 y'uku kwezi kw'9 abandi banyororo 100 baciye bimurirwa mu yandi mabohero kandi n'ibintu byabo birafatwa. Abanyororo basigaye barafashwe n'ishavu baca batangura kurira imiriro mu mabohero atari make. Umukuru w'amabohero muri Palestina Kadri Abu Bakri avuga ko ibintu byifashe nabi mu mabohero ko ari cyo gituma bahisemo kuzokwicisha inzara. Yavuze ko abanyororo 380,000 kubarenga 400,000 b'abanyepalestina bari mu mabohero muri Israeli bategekanya gutangura iyo myiyerekano umunsi wa gatanu.
Aloyse Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Kuri internet ni wa.radioyacu.voa.com. Kuri YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio yacu. Mu makuru y'ibiyaga bigari I Kigali mu Rwanda, ibiro by'ikinyamakuru igihe akadomo.com cyandikirwa kuri murandasi byarahiye birakongoka.
Nibyo ibiro gihe limited ari na ifite ikinyamakuru cya igihe.com ikoreramo byafashwe n'inkongi y'umuriro ku cyumweru mu masaha y'ijoro agana saa tatu z'ijoro.
Uyu ni umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru igihe Philibert Girinema, turamwumva mu kanya mu makuru arambuye. Muri aya makuru kandi, Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi yaraye yemeje itegeko rivuguruye rigenga impunzi. Mu kiganiro Amerikana, turavuga ku itora rya mbere na mbere rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryabaye mu 1789. Ikaze nanone kuri radio yanyu, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru rero. Ejo bundi kuwa mbere, ibiro by'ikigo cyitwa Igihe Limited gifite ikinyamakuru cyitwa igihe.com cyandikirwa kuri murandasi byafashwe n'inkongi y'umuriro birashya birakongoka. Ibi biro biri mu nyubako iri mu mujyi wa Kigali izwi nko kwa Ndamage. Mugenzi wacu Team Ishimwe yavuganye n'umwanditsi mukuru w'igihe Philibert Girinema.
Urakoze cyane. Nibyo ibiro gihe limited ari na ifite ikinyamakuru cya igihe.com ikoreramo byafashwe n'inkongi y'umuriro ku cyumweru mu masaha y'ijoro agana saa tatu z'ijoro. Ubusanzwe ibyo biro biherereye mu mujyi rwagati muri etaje izwi nko kwa Ndamage munsi ya Tedemir. Rero ni aho ngaho twakoreraga kuva imyaka myinshi ishize. Igice cyafashwe n'inkongi ntabwo iyo nyubako yo kwa Ndamage navugaga ntabwo ari yose yafashwe n'inkongi. Ni etaje ya nyuma ya kane iyo twakoreragamo niyo yafashwe n'inkongi ku cyumweru mu masaha y'ijoro. Kugeza ubu ntabwo turamenya icyari iteye. Polisi yagiye gukora iperereza ibwira ko mu minsi ya vuba tuzaba twamenye impamvu yayo.
Hari umuntu wari mu biro mu nyubako igihe yafatwaga n'umuriro ku buryo wenda yaba yarakomeretse cyangwa se hari ikintu yahungabanyeho?
Nta muntu n'umwe wigeze ugira ikibazo. Urumva mu masaha y'ijoro muri ibihe bya covid kandi n'ubundi abantu benshi bakoreraga mu rugo n'abantu bake bajyaga kuri ofisi icyo gihe bari batashye. Nta muntu n'umwe wigeze ugira ikibazo.
Ni ibiki byangiritse, ni ibiki byabashe kurokokamo?
Mu kinyamakuru twari dufite ibikoresho byinshi, yaba mudasobwa, yaba kamera, yaba amadokima. Ibintu hafi byose niko navuga muri rusange, ibintu byose byari muri hafi byose byari muri ofisi byarangiritse. Kugeza ubu ntabwo turamenya wenda agaciro kabyo kuko bashyiriye ibikwiye kubarura.
Mwari mufite ubwishingizi bw'ibikoresho byanyu?
Ngira ngo wenda ibyo ngibyo bijyanye n'ubwishingizi byo byabazwa ubuyobozi bukuru bwa kampani, kuko nibo baba bafite amakuru arenzeho ku byo nakubwira. Numva ibyo ngibyo wenda aribyo aribo babasha kubisubiza neza kurushaho kukundusha.
Ubu mugiye kuba muri gukora gute mu gihe mutari yongera kwisuganya?
Turi mu rugo ariko turi gukora. N'ubundi urumva kubera ibihe bya covid abakozi bakoraga mu rugo, guverinoma y'u Rwanda yashyizeho ko abantu bajya mu maofisi baba bakeye. Abenshi rero bakoreraga mu rugo n'ubundi kuva covid yatangira. Ntabwo byari ibintu bitunguranye ko umuntu yakorera mu rugo, twari tumutu benshi turabimenyereye. Akazi karacyakomeje nk'ibisanzwe, nta kintu cyigeze gihungabana bindibaho ku buryo cyatuma nk'umusomyi cyangwa se nk'umuntu ukurikira igihe ashobora kugira impungenge ko atazabona amakuru kandi ikorera kuri iki.
Nta bindi bikorwa by'ubucuruzi byakorerwaga muri iyo nyubako byagizweho ingaruka n'umuriro cyangwa se n'andi mazu byari bituranye?
Hari n'abandi bantu nka babiri cyangwa batatu bari bafite imiryango nk'ibiri cyangwa itatu, ntabwo nibuka neza, bahakoreraga. Birumvikana ko nabo ibikorwa byabo byangiritse. Naho munsi izindi foto zo hasi itaje ya mbere, ya kabiri, ya gatatu nta kibazo cyahabaye. Kuko nko muri itaje ya gatatu twari tuhafite studio ya video, ntabwo yigeze yangirika. Muri itaje ya kabiri twari tuhafite studio ya audio, nayo nta kibazo kigeze kikiyibaho, iracyari imeze neza, ntabwo yigeze yangirika. Urumva ko usibye etaje ya nyuma izindi zose nta kibazo zagize.
Ugerageje nko gushushanyiriza umuntu utari Kigali ngo arebe ukuntu uwo muriro wafashe iyo nyubako, wabishushanya gute kugira ngo umuntu yumve uburyo hangiritse?
Biragoye kubwira umuntu ukuntu hangiritse, ariko wenda mu magambo makeya ni nk'uko wabona inyubako yari irimo ibintu unzu wa jamu gasambi ni byose bya hiye byabaye muyonga prafo ya hiye tapi ya hiye ameza ya hiye mudasobwa ya hiye tezo ya hiye byose bya wagira mu gasanga ushobora kurekonesa mutuntu dukena tutuki ariko ntabwo byose bya hiye no kuvuga ngo nta kintu kimwe wagenda ngo uve ngo mukicyari gifashanga na hano hayi ndetse kompleti mara arahiye.
Philbert Ginema ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane.
Umwanditsi mukuru w'igihe akadomo.com Philbert Girinema yaganiraga na mugenzi wacu Team Ishimwe.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana kandi n'abahagarariye umuryango w'Ndamage ari bo nyirigorofa, ariko ntibifuje kugira icyo batangaza kuri inkongi y'umuriro yatwitse rero aho ikinyamakuru igihe akadomo.com bikorera muri iyi nyubako. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Inteko ishinga amategeko yaraye yemeje itegeko rivuguruye rigenga impunzi. Mu birigize harimo ingingo ikumira impunzi kongera kuba mu mujyi uwo ari wo wose mu Burundi. Kubindi biri kubiyemo na mugenzi wacu Eloge Wirika neza uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Mushanganda rero ngo abari hagati yasiguriye abashinga amategeko ko itegeko rigenga uruja n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga, impunzi n'abatagira kabiri abegukira bisanzwe ku butaka bw'u Burundi, aho bita patride mu Gifaransa rimaze imyaka irenga 30, kandi ko ari ngombwa kwishasha abashinga amategeko babwirizwa kubanza kuryemeza kugira ngo rije mu ngiro. Iryo tegeko ririmo uburenganzira, ibihano bishobora gufatirwa abanyamahanga n'impunzi zakirwa n'u Burundi, uhereye ku mwidegenzi wo gutembera mu gihugu, ukwangirwa kuba mu bisagara, ukubakana n'abavuka gihugu, kuronswa impapuro z'agateganyo zo kuba mu gihugu, uguhabwa ubwene gihugu n'ibindi. Kuva mu kwa gatatu 1989 haba intaguro ya mbere y'itegeko rigenga abinjira n'abasohoka igihugu ryakugendera ko buca, avuga ko ryategerezwa guhinduka kubera habaye impinduka nyinshi muri ico kiringo, harimo iyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afurika y'ubuseruko yase, gukoresha ubuhinga bwa none mu gukora impapuro z'inzira, ukwiyongera k'ubugizi bwa nabi indengambibe harimo iterabwoba n'ibindi. Ubijanye na kino gitata byose bizorangurirwa mu buyobozi bukuru bwasohoka n'abinjira pasi mu gihe byahora bikorwa n'ubuyobozi butandukanye, umwe bwe gukina intwaro yo hagati, ubundi burabwa n'ubw'umutekano wo hagati mu gihugu, mu gihe ubushikiranganji bwagiye burateranywa ahandi naho bukagirwa bubiri, muri kino kiringo bukaba bwarateranijwe umwaka uheze. Mushikiranganji Yakobo cyabwiye abashinga amateka kandi ko n'utunenge twose twaha twibonekeza kugeza aho Burundi bushirwa ku rutonde rw'ibihugu bikora ubucuruzwa rw'abantu tuzokotorwa byoroshye itegeko rimaze kuja mu ngiro. Icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama ishinga amateka turuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko, imwe mu yimwe kandi y'impunzi z'abakongomani asanga abahungiye mu Burundi bakwiye gukurikiranirwa hagufi. Sabine Ntakarutimana.
Kira abajejwe ibyo gukurikirana impunzi zahawe indaro ngaha mu gihugu cyacu, aho bakurikirana cyane ku bijyanye n'uruja n'uruza, kuko kugira ngo umutekano w'igihugu tugume tuzi ko ucunzwe neza nuko nabo bokurikiranwa. Ibi nkabivuga ko hari igihe abenegihugu duserukira uhora wumva bariko barabaza ati mbega impunzi ziri mu Burundi kumengo zitegenda cyane kurusha abenegihugu.
Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama ishinga amateka nawe yifuza ko atamunzi zosubira kuba mu isagara.
Ubaye impunzi nta gaciro ugifise, uwo ari we wese arakuhonyanga, niyo abandi batonze ku murongo we barakuvanamo, uri umuntu udafise iyo uja niyumva uri impunzi, nuvuga ko nta duwa nibazo bazaba babesha ngo hariho ngo duwa y'impunzi nta duwa yiba kemera kukwega mu byondo igihe bashakiye bakakureka. Hariho abantu benshi bari mu makambi y'impunzi hano ariko usanga bafite uburenganzira bwinshi bwo gutembera n'impunzi, bava mu makambi baje kurara inka zabo ayi Bujumbura, hariho n'abandi bakubwira yuko bafite
Javendi la kubucha mshikanganda ya nuhuwa rewa gati ya janyi neguro nshasha muna mashinga mateka abuga fima za kwe mezuwa ibadu zeosa ilizo tole gumoti
kwara tanzi ama teji kakuiye yu kwa wajizu nwaro bakurana chane na batlongoye ama kambi kwa zineza yuko aja makambi barongoye atari ikomine muyingi turafisi mbuzi zitari nge ziwa mwisagara niwaza yuko ari ibintu byo kugaruka ko kugira umuntu azarabikosora ukebuke usanga ari n'ikibazo mu gihe umuntu yahuza kwiburire cyaranira demokrasi ya Kongo agashashika ngai Bujumbura ari minota mike akaba yashitse Kongo kugira kagaruka usanga bitoroshye
umushinga amateka ya Polinya ndayikengera wararushinga n'ikibazo cy'abarundi ba mu mahanga ariko bagasabwa kwirinda kuja mu gihugu igihe bifuza guhinduza impapuro z'inzira
abarundi bari muri diaspora iyo amapasiporo yabo yahenze igihe bagomba kuyarondera birabagora cyane bigasaba mbere ko babanza gushika ino zobari niyo zituma bitaborohera kandi tuzi yuko hamwe hamwe na bantu twakihatije babikora
aho mushikanganje ndira ko buca yemeza ko kidasaba abanyeshuri atawundi muntu n'umwe yemerewe guhabwa urupapuro rw'inzira atari ku butaka bw'u Burundi
kujya umuntu mukuru nka karanga muntu abanza gushika kuri komini bitwumva ukuntu umuntu yoba ari hanze agashandika ikintu ari hanze ngo ni muntu yigire pasiporo kwari urupapuro rufite akamaro kandi akamaro kadasanzwe pasiporo yiwe yaheze naze ashike i Burundi asabe iyindi abone diforme binafasha no kwiyumvamo cya gihugu ciwe hariho abo duhereza exception n'abanyeshuri abafite bourse ya leta abadafite bourse ya leta
iyi nteguro leta tunyikiye mayeneje ijana ku ijana
yana gurui tega kuhuri genie muda na kutagua Burundi na wanyama hanga imundi na watagira kabila begu kira visa nde kubataka kwa Burundi yeye mejuwe jana kujana na washinga mateka eroje ulika neza juu ya Amerika
Juanyumunhara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Juanyumunhara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
Juanyumunhara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tukiri mu Burundi umukuru w'umujyi wa Bujumbura umurwa mukuru w'ubukungu Jimmy Hatungimana yatanze itegeko ko abantu bose bajya ahantu hahurira abantu benshi bagomba kwambara agapfukamunwa n'amazuru uzabirengaho azahanishwa ihadabu igera ku bihumbi ijana ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda
mu nama n'abarongoye intwaro n'abaserukira igipolisi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura Jimmy Hatungimana arongoye icyo gisagara yabamenyesheje ko binjiranywe n'ikiza cya COVID-19 kandi ko kibangamiye imiryango yabasavye kwikingira aho bari hose na cyane cyane mu makoraniro ahuriramwo n'abantu benshi mu kwambara agapfukamunwa Jimmy Hatungimana yabamenyesheje ko ugifise agahigihigi yotembera mu bitaro vya Bujumbura akirabira ko icyo kiza kibangamiye abanyagihugu yaciye abamenyesha ko bobandanya bahimiriza abo barongoye utazokurikiza impanuro yahawe akazohanishwa ihadabu y'ibihumbi ijana n'abo barongoye abandi badasigaye inyuma
iyo nta muntu n'umwe mu muryango wiwe atarumva ko yafashwe n'ikiza COVID-19 atariho ni imana mugabo ariho naho reka twipange ikiza COVID-19 kiriho kandi kiriko kiraduga ku rugero rudasanzwe murabona kubona twakoraniye hano mbona abantu batatu bambaye agapfukamunwa nako ni bane ariko mumenye amakoraniro nk'aya mwebwe mujeje intwaro yuko muzonza muragenzura mugenzura neza abantu bambaye agapfukamunwa mu assembly manini manini nk'aya murabe ko abantu bakarabye kenshi murabe ko abantu batariko barayambirana
Gerard Ndabirabe arongoye inama nshingamateka nawe nyene aremanga ko icyo kiza kihari mu Burundi kandi ku bwinshi asaba abashinga amateka kwipimisha kenshi gashoboka kugira bamenye uko amagara yabo yifashe.
Abashinga amateka mwese kandi abakozi bose ikintu kijanye na corona mubandanye mwipimisha, imurindire kumva hari ahantu babara, mubandanye mwipimisha n'imiryango yanyu n'ababanyi banyu mubabonye muri abiyoti nimuyipimishe. Abo ushobora kwigira wese ati ipimishe nta mahera babasaba aburukere ndetse twipimisha nka gatatu mu ndwi mwebwe abashinga amateka nka gatatu mu ndwi mwipimisha n'abamenyesha amakuru nabo bariko baratwumva nabo nyene bipimisha. Wowe mukunda kugenda henshi uripimishe nka kane mu ndwi mwebwe muragenda cyane.
Naho rero biruko umushiranganje w'intwara hagati mu gihugu Gervain Ndirakobuca arongoye n'umugwi w'igihugu wo kugwanyikiza cha corona amenyesha ko mu Burundi atawe bazohatira gufata urucanco. Ni mu gihe ibindi bihugu bihimiriza abanyagihugu kwicandagisha imwe mu nzira zirashe yo kugwanya COVID-19.
Muri komite COVID twavuze tuti umuntu wese ashaka kutuzanira vaccine icyo twe dukora nka leta y'u Burundi twarategekanije tuzoyashikiriza muri kamebu no muri MSP amafrigo twarayategekanije mutuzanire tubike umurundi azokumva bishaka kwakeneye vaccine azatageda yitura bikeneye bamuhere iyo vaccine ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira ntazo baze leta. Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine nibatuzanire iyo vaccine tuyibike.
Muganga Yohani Minani yigeze kurongorosha ushikiranganje rw'amagara y'abantu mu Burundi ku ntwaro ya Melchior Ndadaye amenyesha ko leta iriho yitwara nabi mu bijanye no gutuza ico kiza, agasaba umukuru w'igihugu gufata iya mbere mu kugwanya ko karanda utamukurikiye akabogozwa.
Ni ibintu byoroshe kugwanya kiza COVID-19 na cyane cyane utangura gucanjisha abanyagihugu. Turasabye umukuru w'igihugu kuko niwe biraba ubwambere na mbere ahaguruke ntareke ngo arafise abashikiranganje ngo arafise ikipe tekinike birimo irabikora abo wa mbere ahaguruka mu rwanda kiza bitabaye uko ejo ubusanzwe ngo barapfa bazurira batuka umukuru w'igihugu batuka leta bazovuga ko ari perezida wenyine yabariye ari leta yiwe yabariye ko batagira ikibahurura.
Igihugu cy'u Burundi nico cyonyene mu karere ka Afrika y'ubuseruko kitaratangura gucandaga abanyagihugu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze noneho kuri wa mwanya w'ikiganiro Amerikana kibagezaho ibiranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'ubu no mu gihe cyashize. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa 9 mu 1788, intumwa za leta 13 zari zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe zagennye umunsi w'itora rya mbere na mbere rya perezida w'igihugu. Nibyo tuganiraho muri macye cyane. Itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemejwe burundu mu kwezi kwa gatandatu 1788. Mbere yaryo leta 13 zari zigize igihugu icyo gihe zari zifite ubwigenge busesuye, zigahuzwa gusa n'inama y'intumwa zazo ari nayo yashyizeho itegeko nshinga nyine ry'igihugu cyose. Iri tegeko nshinga ryateganyaga inzego z'ubutegetsi nshyashya zitari zarigeze zibaho. urwego nshingamategeko urwego nyubahiriza tegeko ruyobowe n'umukuru w'igihugu n'urwego rw'ubucamanza rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga ni gutyo ku itariki ya 13 y'ukwa 9 1788 intumwa za leta ro 13 zemeje iteka rigena itariki yo gutora president w'igihugu bityo inzego zose zigatangira zigakora izi nzego nshyashya Beni ritora naryo ryari rya mbere mu mateka y'isi ibindi bihugu byose byo ku isi byategekwaga n'abami basimburana ku ngoma mu muryango nta tora ribaye abanyamerika rero kuko nta rundi rugero bari bafite bareberaho ku isi babanje kujya impaka ndende zo kumenya uko itora ryagenda baje kumvikana ko umukuru w'igihugu azajya atorwa na koleji z'abatora ni ukuvuga abaturage batoranyijwe muri buri leta bagahura bagatora president wa leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo inzego z'ubutegetsi nshyashya z'igihugu zivuke kandi zitangire gukora intumwa za leta 13 zemeje ko buri yose izatoranya koleji y'abatora yayo ku itariki ya 7 y'ukwa mbere 1789 kandi zose zigaterana ku itariki ya 4 y'ukwa kabiri muri uwo mwaka w'1789 kugira ngo zitore perezida wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za Amerika niko byagenze nawe inteko ishinga amategeko Congress uko tuyizi muri iki gihe igizwe na Sena n'umutwe w'abadepite yateranye bwa mbere na mbere ku itariki ya 4 y'ukwa gatatu 1789 nuko uko inzego nshyashya zatangiye gukora muri leta zunze ubumwe za Amerika Ijwi rya Amerika nkuko tubisanga ku rubuga rw'inteko ishinga amategeko mu bakandida 12 biyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu koleji z'abatora zahaye George Washington amajwi 69 aba umukuru w'igihugu wa mbere na mbere yakurikiwe mu majwi na John Adams wabonye 38 amubera vice president icyo gihe amashyaka yaratarabaho muri leta zunze ubumwe za Amerika uwabaga rero wa mbere mu majwi niwe wabaga atowe akayobora igihugu wa kabiri mu majwi agafata umwanya wa vice president Congress imitwe yombi iteranye yabaruye amajwi kandi yemeza burundu ibyavuye mu matora yari yakozwe rero na za koleje z'abatora ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 1789 President George Washington yaremejwe nyine noneho arahira ku itariki ya 30 yakurikiyeho ni ukuvuga kuri 30 y'ukwa 4 1789 yarangije manda ya mbere imwe y'imyaka 4 arongera aratorwa arangije manda ya kabiri we ku giti cye yafashe icyemezo cyo kuva ku butegetsi ku bushake bwe nubwo bwose itegeko nshinga ritamubuzaga kwiyamamaza inshuro zose ashaka ariko nyine itegeko nshinga ryaje gushinga manda ebyiri ntarengwa ku mukuru w'igihugu mu 1951 nshuti zacu ikiganiro Amerika nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi zacu ni kuri iki kiganiro kandi Amerikana dushorejeho gahunda yo muri uyu mwanya nongeye kubashimira ko muri bamudateguha mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama
Radio Kijya Amerika yabaye ikintu cyacu Radio Kijya Amerika yabaye ikintu cyacu ubuke Yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mubanyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu Yaratanze jambo
abarundi turi ruhuta mugushikiriza icyo tubona